Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ligi kuwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere tariki 26 y'ukwezi kw'icenda umwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Undikije. Ubu rero ni umwanya w'ikiganiro muri sanga imbere yaho, ariko twabamenyesha ku munsi wa mbere itariki 26 ariho inama igira 33 ibikorwa igira 33 vy'inama mpuzamakungu ijeje wa gateka za muntu bitangura i Geneve mu gihugu c'Uswisse. Aho vyatanguye rero ivyo iyo nama rero eka abantu batekanya kuvuga amajambo n'abantu batatu harimwo ubwa mbere na mbere Frère Emmanuel Ntakarutimana akaba yahora ariwe jejwe umurwi wigenga wereke hagati akazi na muntu mu Burundi. Hakaba kandi na Madame Marguerite Barankitse akaba arongoye ishirahamwe Shalom. Hakaba kandi n'undi agira gatatu, uyo nawe akaba ari Pablo de Griff, n'umwe muri ba bahinga batatu abatohoza ivyerekeye ityozwa ry'agati akazi na muntu bagashikiriza raporo mu ndwi iheze ku Burundi. Ku Burundi kandi abategetsi bakomeye bazoba bari muri iyo nama hariho umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu Martin Nivyabandi, akaba azoba ari kumwe na Willy Nyamitwe. Hazoba kandi hariho na Nyandwi Sylvestre akaba ari procureur général, hakaba na Tabu Renova aserukira Burundi aho i Geneve, hariho na Madame Doriane Munezero akaba ari umuhanuzi muri presidence, harimwo na Adolphe Mandinakiza hakabamwo kandi na Elisa Nkira Birori. Iyo nama rero irabandanya umunsi kandi ibiza kuvamwo turabibashikiriza uko tuzakubyonka. Tugarutse rero ku kiganiro muri sanga ntagize iminsi hatunganywa imyerekano yo kwiyamiriza no guhakana raporo yashikirijwe n'abahinga bishyiramo mpuzamakungu. Imbere y'uko iyo myerekano itabwe n'abantu isinzi iba ku munsi wa gatandatu, hari umurundi yafashe iya mbere ari wenyine ku gatwe kiwe ajaka kugira imyerekano imbere y'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho gatega kazi na muntu mu Burundi. Jean-Luc ndi kumwe nayo asigura ko ikintu cyatumye afata iyo ngingo ari uko yashaka kwiyamiriza iyo raporo hamwe n'imigambi y'abarundi bamwe yamwe yo gucanishamwo abenegihugu babicishije mu ndyane za moko. Avuga ko inyifato nk'iyo ari inyifato igumiza abarundi mu mwijima, ari busako mu bintu byatumye Burundi budafata intambwe iboneka mu nzira y'iterambere ari abarongozi babi batwaye Burundi bashyira imbere imyane zitandukanye zirimo amoko intara hamwe n'ibindi. Turete kandi iyo myerekano ya Jean-Luc ndi kumwe nayo hamwe n'imyerekano yabaye ku munsi wa gatandatu imigambwe itari mike nayo nyene yari yamirije iyo raporo, aho twovuga umugambwe iprona hamwe n'umugambwe Frodebu nyakuri iragijya ndadaye urongowe na Nibizi Kefa. Uyu munsi rero twatumiye abo bashinga ntahe uko ari babiri, turi kumwe na Jean-Luc ndi kumwe nayo hamwe na Nibizi Kefa arongoye umugambwe Frodebu uruhande eka nyakuri iragirya ndadaye. Akaba rero amatwi yadusumira yasubiriye Jean Minani aho ratwara uyu mugambwe, ivyo turabitohoza mu kanya gato hamwe n'uyu mushinga ntahe. Muri iyo neza bashinga ntahe turi kumwe
mirewe
neza murakomeye murakoze gushima. Reka dutange kuri wowe mushya ntaye Jean-Luc, mwarabaye kirangiranwa mu mbuga ngurukana bumenyi Facebook kuri ingingo mwafashe ku gatwe kanyu kuja kugira imyerekano imbere biro by'userukira ishyirahamwe mpuzabakungu agati ya kazi na muntu, mutubwire amajambo make uko nico cyumviro cabajemo.
Menyesha makuru kuduha kanya kome nkuko muvuze mu ntangamarara twarafashe iya mbere kugira twerekane akababaro katurutse ku raporo yagize igisata kigezwa agati akazi na muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, aho bagiriza igihugu cy'u Burundi ibijyanye n'uko ariko harabaho ihonyabwoko mu Burundi y'abatutsi kandi natwe turi mu Burundi aho abarundi basangira kabisi n'agahiye atawanje wangura abantu benshi mu Burundi tukiye kuraba n'abantu babanye neza bahura bakaganira bakaba bagasangira haba mu bubare haba mu mibano n'abantu babanye neza mu makarte n'ibitundi bitandukanye y'igihugu abahutu abatutsi abatwa basangira atawanje wangura haba mu masengero abantu basengera hamwe nta sengero cy'ubwoko ndetse nta n'ibintu bijyanye n'amashuri nkabyo n'ibintu turazi mu mashuri abanyeshuri nta koko baraba abigisha bigisha atakubacanishamo nacyo gituma rero twiyamirije tugafata iya mbere kugira tugaragaze akarenganyo igisata kigezwa agateka kazi na muntu muyoni cyakoze ku Burundi kandi bakabikora batabajije abo zega abo batutsi nyine basanzwe babanye n'abandi mu butandukane bwabo atawanjye wangura babanye basangira byose kuko kanatsinda n'umuryango isanzwe baba abanyepolitike barashingirana mu bwoko butandukanye hariho abafise abatutsikazi hariho abarongoye abahutu hariho abafise abakazana bafise ubwoko runaka badasangiye n'ubwabo nacyo gituma rero twafashe iya mbere kugira twerekane umuco kuko icyo cegeranyo c'abexitere ba masiyozini bakoreye ku bihuha ndetse batabakije n'abantu koko byega ngo bamenye ukuri twasanze icyo cegeranyo ugiye kukiraba by'ukuri si cegeranyo ca politiki si cegeranyo c'ubuhinga ahubwo turabona neza ko ari cegeranyo ca politiki
Jean-Luc ariko ukuntu muvuze imyano myiza ukuntu muvuze ko ubwoko bwose bubanye neza mu Burundi siko abanyapolitike bamwe bamwe babibona hariho n'umukuru urunanise na rede yavuze ko iryo honyabwoko rikoreye aba niko kimwebwe mubona ibintu uko abandi batari ko barabibona
twebwe ahubwo twaratangaye cyane kuko twari twanabishikirije bino mu byo twashimikiye ko aho abo banyapolitike nyine usanga bafise ibintu nyabuna bagirizwa kuba barapfukishije ku maradiyo atandukanye aho igihe inyuma y'igandagurwa ry'umujyanya kwigendera umuhisi Melchior Ndadaye yari umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abenegihugu igihe yagandagurwa uwo nyene yaragiye yita ko atwara Sinaret yagiye kuri radiyo u Rwanda aho yerekanye neza aho yavuga akangurira abahutu ati hagaraguma hama ubu muri ino minsi naho akagaruka avuga ati nyabuna nyabuna ihonyabwoko ku batutsi tubeye inyuma gatoyi hakiba ibi bintu bise twaziyeme manda mubona byabaye imvururu mu gihugu cy'u Burundi abo nyene bari muri Sinaret bavuga bati ni twaziyeme manda nyuma gatoyi nko mu kwezi k'umunani haragandaguwe indongozi zitandukanye zikomakomeye mu gihugu aho bagandaguye nyakwigendera Lieutenant General Adolphe Nshimiyimana abo bamugandaguye bashaka yuko abahutu bahaguruka bakamara abatutsi mugabo byabataye kuwa mazi bahagaze ngaho barasubiye bagandagura koloneli Bikomagujo yahoze atwara ibiro bikuru by'intwaramiheto icyo gihe bagira bati abatutsi nabo bazuri ishavu birare mu bahutu bibatakuwa amazi nyuma ya mbere rero twagomba twereke ikibazo cy'ubwoko cyarataye igihe tugeze ku ntambwe tugeze ku yindi semo aho tujya ku bikorwa by'iterambere tugahindura imyifato n'abanyepolitike bacu bagahindura ibyiyumviro
icyo kibazo cy'abashira imbere indyane z'amoko tura kigaruka ko ariko ndashaka mbanze mpe njambo umushya ntaye nibize kefa nawe nyene arongo uyu mugambwe Frode Bunyakuri iragira ijanda daye ubwa mbere na mbere umushya ntahe nibize kefa ubutegetsi bwahindutse kuri uyu mugambwe bwaciye mu mategeko
murakoze kutubaza ico kibazo Iwanyu umugambwe Sonia Frode Bunyakuri iragira ijanda daye bafata ingingo yo guhindura inzego z'umugambwe ibintu byishunze amategeko kuko abagize ikoraniro kaminuza nibo bakoranye bisunze amategeko agenga umugambwe barasaba ko hoba ikoraniro riraba hanyuma bahejeje gukorana barashiraho inzego nshasha kuko bavuga yuko inzego zahahora zabajanye mu nzira zitari zo zibajana mumuko zibajana mu nzira zinyuranye n'akarangamutima k'umuganga Sonia Frode Bunyakuri iraga ijanda daye nagakwabwira yuko rero izabaye umugambwe iwacu zakoze hisunzwe amategeko y'umugambwe ikora zisunze n'amategeko agenga imigambwe
hanyuma tuje tugarutse kuntu iyo raporo ifashe kuntu yakiriwe n'abarundi two kwibutsa ko wahoze arongoye umugambwe murongoye muri iki gihe rero wewe avuga ko ihonyabwoko ririko riraba akaba avuga kandi ko hakwiye no kurongekwa inteko zoja gukingira ubwicanyi buriko buraba mwebwe ntimwabandanije umurongo yari afite mwe mugambwe icyo kibazo mutuvuga ko
iki nagomba nibutse abari ko batwumviriza yuko igihe iyi migumo ko turiko turavuga yatanguye wararongoye umugambwe icyo gihe yari mu ba mbere bagize iyo ntumbero bahamagarira abanywanyi mu migumo ko yahitanye abantu benshi bitana n'ibindi bintu bitari bike by'abantu tubamenyeshe yuko we nyene yari yaratubwiye yuko itumye ahamagarira abantu mu iyo migumo ko by'ukuri azi neza ko atari amategeko yarenzwe mugabo hariho amakungu abantu b'amakungu amwe amwe basazije kubacokogwa yakunda gukoresha akazamba akavuga ati hamwe umuntu aza gutegura umutego atateze wohava umuhitana bisigura yuko yari azi nawe nyine ko ata mategeko yarenzwe mugabo yari umukino mubi wa politike wo kurondera ingene ushikira ku butegetsi bidaciye mu matora kuvyerekeye izavuga yuko hariho nyabwoko ry'abatutsi kuri mu Burundi ico ndi cumenga yabatari umututsi isigura yuko atengera igirigwe narabonye ejo bundi abantu bagiye mu barabara bariyamiriza izabaye umwe muri kumwe mwiyumvira ngaha abonyine bavuga yuko bagira bahonywe bivuga ati twe nangwa ne dufise tubanye neza na bagenzi bacu dusangira abageni dusangira agacupa dusangira karisi n'agahiye nibaza ko ari wundi muntu rero iyo heza akaba umuvugizi kwico nacashikiriza yuko hakenewe inteko mvamakungu jewe sinibaza ico zije gukora murazi yuko abasirikare n'abapolisi b'u Burundi ari bitumwa ko makungu bama bagenda hirya no hino kugarukana amahoro n'umutekano eka mbere nayo ibihugu bimwe bimwe zaba turazananiye nko muri Somalia kabifatamo neza mu Burundi rero twebwe tuhari twe tuhagendagenda n'abahaje bose imbere barabibonye amahoro n'umutekano zarasasagaye mu gihugu cyose nta na hamwe hari injyane nta na hamwe hari ntambara nta n'abashamije no guca u Burundi bisigaye yuko rero izo nteko mbamakungu izikenewe na gatoya twabivuze tubisubiremo ko izo nteko mbamakungu ubizana mu bindi bihugu baba hari injyane zikomeye ariko n'ukuri mu Burundi bintu zifashe neza ku buryo atanteko zikenewe n'ibi
ariko twakwibutsa ko hariho abantu benshi bavuga ko hariho abantu birirwa baricwa mu ntara zitandukanye ubwicanyi hamwe burabandanya reka tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika Pascal miriwe neza
Mwiriwe neza
murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo
icyumviro n'ikibazo
yego
aba batumire bacu nta gitangaje kweri kuba dushobora kubumva nk'uwo yagize imyerekano yagize je ndaha mu gisagara cya Bujumbura sishobora kuhahisha cyane uwarongo wese wa Nyafurode Bunyakuri ngira genewe na leta ngerageje kubabwira iki iyo raporo ivuga ku mpande zose ivuga ku ihonya bwoko gusa kuko urazi nk'ubwicanyi bubera mu Burundi ngiza akarero k'umugenzi yafashwe afatiwe kuri centre jeune mu Kamenge hama bacamwagiriza ngo niwe agahurira ngo bagende manifesta batere amagana ya polisi uwo yaratokeje bamukwita ibyuma ku maguru ku mavi mu iperereza gusha n'abamujyana aho bicira abantu babona abantu aho yari yashoboye kubonera nk'ibiziga bishyika nka bitanu by'abantu biciweho idashyize n'ibyo yabonye mu iperereza kuko badashobora kwemera none iyo raporo kandi ivuga ukuri kuko n'uwo muntu naho yarokotse yacitse umuntu yari amujyanye ku kabajaji uwo yashoboye kubona nk'ikiziga raba namwe amenyeshamakuru baranyuruzwa bakanyuruzwa n'iperereza ariko ibiziga batoye bakabihamba bategeze n'amatohoza kuko none baturaba kuri ibyo babikorere ikintu cyo mbona cyo bakiza ni uko abanyene bagira imyiyerekano bavuga ngo nta macakuri araba mu Burundi kandi nta nayo dukeneye twebwe Abarundi genda bahanure iyi leta nimba yagiyeho amategeko aho nyanza nimba batanga imihoho batanga imihoho cyangwa nimba bashobora kugira ikintu bakoze gikorwa hakiri kare hama aho nituba amahoro ko nitwe dushonje raba ubu abantu bose babayeho mu marira none rero niba ariko bitanda kw'ibiraki buye kudava ngo ni nakanye nakanguye gukoze ibikera n'iki ibyo niba bihevi abanyemwe bagira imyerekano bagende bagira imyerekano imbere ya president yavuze iki bavuga ati duha amahoro nimba bahunyanze ibyizwa shingiro bashyiriho amategeko agiye wahiriza nimba bahunyanze amasezerano ya Arusha babone ko bakoshije basanzwe baza Abarundi ibigirira ngo bitaraba twari twibaniye mu mahoro ubu hageze aho mu mugambwe ngo abatutsi bariyo ngo babihishamo ngo n'abatona kubanditije muranyumvira nk'izo bashobora kuvuga kandi bakavuga twebwe tukiri bato dufite imyaka 28 twumva
murakoze inkuru nziza Pascal Mukanya abashinga ntahe baragira icyo bavuze ku bibazo bumushikirije reka duhe ijambo inkuru nziza mwiriwe neza
twiriwe kabisa ni mpore namwe ngaha kuri Voice America
ni mpore kibazo cy'imvuro
icyumvyo cyanjye kabisa n'ukuri Uburundi bwacu bugeza aha hatemba maze kumva Uburundi buza buri muri mwe kuri iyo sintambwe ikinyishije kabisa hama ibyerekeye jarike bizi ingene umutahura kabisa ariko uwombwira gute ko mu Burundi amahoro ari umusesekara abantu hirya no hino ibiziga byirwa biratogwa abantu umuntu akavuga ku murango izuba riva agatwagwa muri documentation ejo bakamutora umubyimba noneho ucumbwira ngo amahoro ari umusesekara mbese ho nimba amahoro ari umusesekara kubera iki perezida agenda yinyegeje akinyegeza akagenda yikingira isaka agomba arengana agomba ajye mu yindi capitale amabarabara akamanza kugagwa imirimo y'abantu ikamanza guhagarara aho cyumbwira yuko amahoro mu Burundi ari umusesekara gusa ikintu kiba gusa gihe noterera novuga n'ukuri barakwiriye kujya hamwe hajya ibiganiro niyo nzira yonyine izokura Burundi mu kaga kuko na bene bibuka igihe bari mu ishyamba icyaba cyane ku butegetsi cyari giki cyari biganiye
nta kindi mbona nuvuga
mugabo n'ukuri abo baye politike n'uwavuga ngo arongoye umugambo kawanye nyakuri mbe ubwo mvuge abanye politike bose bahunze Burundi ngo nuko batabukunda se Burundi barabukunda naje nabuhunze ubundi muri Afrika y'Epfo maze ngo nabuhunze kubera nabuhunze kwanda bwanga ubu si mpaye nje amavi ngaha muri South Africa kandi nari njitse ahantu ntuye ni nacyo gituma ndakubwira ni ikintu kizakura Burundi mu kaga ni ibiganiro byonyine kuko nabyene nabonye n'ibyo byabashikanye ku buntu buzeye ku bukuru bw'igihugu kurongora igihugu cy'u Burundi aha byo bayo bari kwavuga ngo bagomba bahambe amanuze ngo bagomba bahambe inuze ry'ategeko rya Arusha n'ukuri nibari hamba Burundi buzaba bugiye kugwa mu kaga
murakoze inkuru nziza reka duhe ijambo abashinga ntari turi kumwe bagira icyo bavuze cyane cyane dutangura kwa Jean-Luc ndi kumwe nayo ibibazo bya Pascal na inkuru nziza n'ibibazo bivuga ko mu Burundi uko muvuga ko ari amahoro atayahari reka mukaba akaba basabye nuko mwuja kwimyerekano musaba amahoro imbere y'ibiro by'umukuru w'igihugu muvuge ku ijambo
yego murakoze ku kibazo Pascal yabajije yavuze yuko hariho umuntu yanyurujwe arajanwa ku kabari wabona abantu ariko ico nato kibazo kijanye n'inyamiramabi inyamiramabi ikintu cy'icyakibaye ziraheza zigakurikirana zikagira amatohoza hanyuma ico kibazo bagatanga raporo bakayiha ubucamanza ubutungane nibwo bufise ijambo rya nyuma bushobora kugira buti iki kintu kimeze uku rero sinahavambuka byinshi kuri icyo kuko nta matohoza nagize nibaza nk'uwo nawe yoba yarabikorewe yoheza akegera inyamiramabi cyangwa ubutungane bakamufasha gutyo ibintu bikajya habona kuko sishobora kwiyumvira neza yuko kubera umuntu kubera iyo ka yashitse ko aricyo cyotuma haza inteko mvamakungu hanyuma ku kibazo nacyo cy'inkuru nziza yatanze icyumviro aravuga yuko hariho ibiziga nawe nyine yahunze guhunga birashoboka ariko ubwiye ukaraba nk'ungaha mu Burundi aha mu Burundi ubwicanyi muri ko buraba ukaraba ibihe duhitiyemo aho tugeze gushika aya mango nta n'umwe tuvuga yuko hariho intambwe twateye mwazi neza uciye ku musaga ugaca mu Nyakabiga hari hahambaye cyane aho haca inzego z'umutekano zigenda zirazivurura amabarabara amapine yaturiwe umuntu ata muntu ashobora kuhaca kuko ubuye nyabagendwa wubare wuguruye ahubwo uwo muntu ni umutumire ko yoza akaraba ahakwitanganika nko ngaha ayi ku kiyaga uhasanga abarundi benshi b'ubwoko butandukanye uhasanga abazungu bava ku isi yose uhasanga abantu benshi cyane baryoherewe ukuntu ikirere cy'Uburundi kimeze ukuntu haryoshe je nibaza yuko ubu bwicanyi buhaba nari kubwica nishuye hanini havuga ati umuntu yapfuye yateze ubwoko bwiwe icyo kintu cyo gihambaye kuko haba ku isi nzima haba i Buraya haba mu Faransa ahandi hose ubwicanyi buriho inkozi z'ikibi ziriho nacyo gituma hari ubutungane kugira bwubahirize umuntu wese akora ibiroranye
ego medikadi ni jambo ntibizi kefana wenyine mukuru umugambwe Frode Bunyakuri ragiye ndadaye agira ico avuze ku bibazo byashikirijwe na banywanyi Pascal na Nkurunziza mukanya gato muzamukoza
murakoze nyakuwa mwesha makuru agomba manza menyesha ariko atumva bose ko umugambwe ya Frode Bunyakuri ndadaye ugomba yuko agataka akazina muntu kubahirizwa kandi miyamirizo wese azimanganya uzazakira nk'umuntu mbere tunahojeje abo se barabuze nkuko bivuze n'uko ubwicanyi bwarabayeho nkacagiye cyayandigumuko murazi yuko ari mu migumuko ari n'igihe bigeze guturira umuntu bakamuturira abona bamuhora ko ari mu gahambi kanaka murazi ko mu nyuma hakurikiye abandi ibigo bararasa hirya no hino mu makaritsiye batera amagerenade mu isoko mu tuguriro mu mabarabara abose barica bagakomeretsa abantu mugabo inzego z'umutekano zarabihagurukiye zirabituza nimba rero n'umunsi ariho umuntu uca nkuriya agiriwe nabi turafite inzego z'ubutungane zikwije dushaka kwiga ibyo bibazo hariho na wa mugwi ngaha ujeje atakaze na muntu se ni bihash tubaza ko buwitura ugatorera umuti bene izo bibazo kuvyerekeye ubwicanyi buri ko buba murazi ko n'ibihugu bizarutura mu Faransa muri za Etats-Unis aho mu Bubiligi haduka abantu bagize uruhande ari bakita abantu 40 n'abandi ukuri n'ibintu bibabaje cyane ko n'ubwicanyi nk'ubwo buba ntibaca bavuga ngo hazi inteko mvamakungu zije hagati inzego z'umutekano zari zifatariye umuti ikibazo yuko rero hano y'ubucacu inzego z'umutekano n'iz'ubutungane zikora akazi kazo neza kugira ngo uwo wese yaba yahohotewe yitura izo nzego bamutunganirize bisigaye yuko rero igihugu gifite inzego ziriko zirakora sinumva uko abantu bava ngo bace haza bacanke bariya cyangwa bazitira ubwoko kuko muri abo bapfa nibaza ko ari mu bwoko bwose atabavana mu bwoko kanaka bapfuye
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza irangiye ijwi rya Amerika turi kumwe na Gerard Mwiriwe neza
Mwiriwe mwiriwe.
Murafite kibazo murafite cyumviro?
Yego twumva ko uwo muntu agerageje gusigura ibyo ari kasigura. Jewe nagomba kumubaza yuko ibintu by'ubwoko ashyira imbere cyangwa ibiki. Aha mu Burundi je muri yuko ata bintu by'ubwoko bimaze biho kweri kuko umurundi wese aho ahanzwe n'iki ahanzwe n'inzara kuko ibyo by'ubwoko ngaha byaramaze uhera urani ibintu bya politiki urabona bobo bagerageza gushyiramo ibintu by'ubwoko bagirane kugira ngo barabukuntu baguma bari ku butegetsi mugabo ivyo oya barundi sivyo biri mu mutwe wabo uwe waje kugaragaza mu bari wiwe ngaho oye kubutse mu barabara ngo ubwo batutsi ngo bize ndo hinya ko bya batutsi ivyo bema uwo muntu uwe ivyo ari ka grave mabigira ku mutse kunyungu ziwiwe wakwabwira iraba imuntu ibintu byose bage bagomba kubishyira mu
byo Gerard wamwumvise nabi yagiye kwiyamiriza abantu bashira imbere ubu indyane za moko ntagiye kuvuga ko ubwoko umwe buri ko burahonywa wamwumvise nabi
yego ico racumba yumva yagiye kwiyamiriza yuko ubwoko ariko agomba kwivuze ivyo bintu zevye nyabwoko mugo biko araba amubori kweri biragize aho uri amuze akaminuza bagize ibintu by'ubwoko abanyeshuri bashaka gushanamo cyangwa bakubwira yuko abanyeshuri biga muri izo kaminuza z'u Burundi nabo nyene ko boraba ibintu by'ubwoko ntibibinjiremo kuko uri kwaraba abanyeshuri bakira bari ini ubuya ubutegetsi buri ko abanyeshuri ngira na 50 abashyira hagwa binuniye ahubwo kare umunyeshuri umwe yirukanwe Universite yose yavira hasi rimwe igakomenduru nta munyeshuri ugera 50 bari bagutaha atampamvu nimwe nimwe yerekana impamvu atashi nta byo ngaho birimo rero ushaka umunyeshuri yiga muri kaminuza y'u Burundi ari umuntu cyangwa umututsi wese icyo kibazo gishyira mu minwe yiwe kikaza mu minwe yiwe ibintu by'ubwoko bakamata by'amazuru cyangwa ibiki n'intara bakabishyira hasi umunyeshuri wese akaba ini nka kumwe bya kera abantu bitagiye imbere bagize kuko bo nta bintu by'ubwo ibintu byo gushyiramo byari mu mugabo ibyo birarenzeka akibara uko umunyeshuri ijana 50 yirukanwa abanyeshuri hafi 14,000 bahaguma bahoze nuko yuko izo ntwaro nyine niyo zagiye zirasambure ubutegetsi ugasanga abantu bose bashaka kwikungira kwigungira ko ivyabo rero bakuvuga yuko umuntu wese w'incabwenge yonako ibintu by'ubwoko vraiment ntacyo bimaze aho Burundi ntimuzotera imbere bidushaka kuguma muri ibi bintu by'ubwoko dusange za Zambia za zari inyuma za dutanze imbere turi kumwe ibintu by'amazuru n'ibintu by'intara ibintu by'ubwoko nta bintu bimaze
aho Gerard aho muri ko muvuga cyo kimwe na umushya ntahe Jean Luc nibaza kwa mwumvise nabi reka duhene ijambo Jean Claude muri Veneza
mwiriwe
murafite kibazo murafite cyumviro
murakoze ko mijambo ariko nagira ndanze mbaze we Federico kenshi iyo tutanga utizane bakunza kuvuga ngo jani nane umukuru wa Sinarede yaravuze yuko ariko arariho nyabwoko mu Burundi ariko bakubwira ati usubizemo ibintu cyace bigira Imana yo aravugiye kuri iyo radiyo yuko ihonyabwoko n'ibica umukuru w'igihugu w'u Burundi
Jean Claude
oui
ico kiganiro nje nagikoresheje ivyo minani yabibwiye jewe sindi consulta indi source uravyumvise
yego
ndeka rero tuduhe ijambo abashinga ntabari ngaho kwishura
ndababaze gatoyi abatumire
nyarutsa
yo dari kitukuki utagi dimire kana uyamirize uruko rwa ID uri amajidashe yo hapo yatirike ko yapoya zero go najana mu bya yuko ahubwo bamwegere ko mujyana kwa rujanti nibaza ko tari muzimu naka niho yabwo kuri kera bakumugaragara muri iki gihe ibitera so nabwo yitekeje isoni nawe yitekeje nagashira ha
Jean Claude izoni zongorane benshi bafise uyu kuravuga ku radio no kubaha uwo muri ko muravugana uyu mushiga ntavuga ko agenda kwa rujanti urumva ico ntabwo ari cyimvuro cyiza si gutukana kirazira gutukana nawe ntari kora gutuka sivyo reka duhe ijambo abashinga ntahe turi kumwe rero Jean Luc ndi kumwe nayo murashaka kugira ico muvuze kuri bishikirwa na abashinga ntahe babiri Gerard na Jean Claude
eko kutabatishwe na Gerard mu isanzwe Gerard nya yapfutse itandukanye n'ibyo navuze gusa yoba atantahuye neza ahandi ho twafashe yazere kugira twerekane neza ko atahonya bwoko kuko ubwoko butandukanye bubanye neza mu butandukane bwabo kanatsinda n'ubutunzi bw'igihugu ubutunzi bujanye n'iterambere kuko abantu barakeneraniye abantu barafashanya mu bwo butandukane haba amoko haba ibijyanye n'ibitsina n'ibindi n'ibindi ama kuri ibi iye yavuze yuko mu makaminuza babirukanye cyane nibaza yuko iki kibazo ni kibazo cya kaminuza ntabwo igihe abanyeshuri bagize imyerekano cyangwa iki bakiyamiriza zaba ingingo badahurije ko n'abatwara icyo kibazo cya kijyanye n'ikibazo cy'igihugu aho bagira bati byanshibi tugira ibi ngo habe nibavuga ngo bice bifatana ngo ni umuzo w'abasirikare mvamakungu nayo Claude ubu Jean Claude siyesi yavuze ni umuhamya wo kugorora ururimi kuko burya njye nashyikirije icyiyumviro mugihe nashyikirije icyiyumviro nagitanze mu gwa neza nta muntu nuba naratutse nta n'umuntu nuba naratutse nabi hanyuma nawe arafise uburenganzira bwo kubivuga ko akagira icyo abivuga ko mugabo ukuri ku Burundi ndaguhaye nk'akarorero ngaha mu Burundi ingo ijana z'abatutsi ndaguhaye nk'akarorero ingo ijana z'abatutsi nuko mu ngo 90% zitunze umuhutu yaba bajya bakora ubuzi buto buto bwo mu nzu canke abandi bo usanga basigarana abana barafise ubwoko buba butandukanye umuhutu ugasanga ikoresha umututsikazi umututsi akoresha umuhutu ibyo ni ibintu biriho mu Burundi ubona wosigurira gute umuntu agiye ku kazi ko wosigarana umuntu mudasangiye ubwoko kugira camwica ukagenda ku kazi ugasanga uwo mwana ni muzima nico gituma rero nagomba mvuge nti mu Burundi by'ukuri abantu nibaze mu binyoma bavuga ukuri kuko abanyepolitike b'u Burundi n'abantu mu isanzwe bahumuye abenshi bahumuye nta mwana arimwo n'abantu bafise imyaka yisununuye irenga 50 nibanda rero ikibazo aho kiri ni uko umunyepolitike igihe bamubwiye bati abonye ati jewe hasi jewe mvuze ni ukuvuga ntabaye umushingamateka cyangwa umushikiranganji byose byopfuma bipfa icyo rero ni ikibazo kiriho gikomeye mu Burundi aho umuntu abona yuko inzira iriho ariya politiki ata kindi kintu ashobora gukora kugira ngo abeho iyo ngorane ihari mugabo baca bayagirizwa bakayitumbereza ku bwoko kugira bashike kuri icyo kintu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamarabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turafise uwundi munywanyi Jean Mwiriyoneza
Allo
muratwumva Jean
Yego ndakumva
ikibazo icyumviro mu kanya gatoyi cyane rwose
Yego nataka mubanze mu ndamukirizo uwe jarike genda mushimiye ku bintu yakoze buryo hagiye yadutanze na genere kuzindukira iyo nkuru ndakonde igihugu
Eh arakumva
Allo
arakumva
uravye nkuko uravye nkuko no Burundi bari ko baramuremye ntaniriza bagenda kubudandaza mu makongo ngo genocide mu Burundi ahantu hatekanye ubwoko bwose buri hamwe kandi busize hamwe ukadahuma nk'umuntu aradutse asohoye ikegeranye ntiyabagize ntiyagize iki ngo harite ko harategurwa ngo ngezena ngo hareko harategurwa ngo genocide utayibona wewe witegereze kacone iyo genocide ntawe ko yabara ni nk'abandi genocide ikibi yakoze twarakibonye nta muntu ndakivuza genocide kandi nibyo nashoboka ariko kaje wumva nimba rero ibintu babageze ngo genocide ngo iki ngo abantu birirwa baragandagurika abantu ngo barahunze nongera ashaka kubwira nk'uwo muntu yavuze ngo yarahunze ngo ari muri Afurika ngo ari muri Afurika yivu kumva amahoro ni wiyiha mu mubiri nubwo wowe uri muri Amerika naho muri Afurika muri Afurika deside yumva ari adavisaga ayumva ko atamahoro afise yo gumaho yese wasanga yayimaze ibyo kuvuga ngo mani ngo nta mahoro ahari amahoro mu Burundi arasesekaye ayarahunze byensire kuko yabyiyumvisemo sel duruwa ene witegereje bavuga nkana yovuga gute ngo yarahunze gute igihugu cyirwa kiraza n'abanyamahanga uwota ngaha mu Bujumbura yo hasanga ba Depite Sorote bose barahari baserukiwe none babo no kuvuga ko atamagara akamuraso bapfa kubera iki wewe ubona atamahoro hari bakabandanya abazi
ariko Jean Luc hariho ibibazo bikomeye byatumye abantu bahunga murashobora kuba muvuga ko umutekano uri kuragaruka ariko ibibazo byabaye abantu bose ntibahunze ubusa hari ikintu cyatumye bahunga turashaka kuvuga ko umutekano uri kuragaruka ariko Ibyo
ndabyumva ariko ibyo ndabyumva abaye ariko nta mvura idahita none ugira byarabaye ariko byose byarahedze none ugira byarabaye kwa maho ubu icyo byarabaye byabyabaye mu mwaka byarabaye mugo niho twifatira ko ngo cyo bigira ngo nubwirwaza mbe genocide guhera mu kwezi kwa kane ko bagoma bavuga ngo genocide ngirikira tegurwa ngo genocide ikira tegurwa ubu yaba ari genocide yaba ari ikategurwa ntiba yaramaze gushyira mu ngiro kuko ntiba baramaranye none kuva bakayivugiye no muri manifestation no bavuga ngo genocide muri manifeste muri genocide uwo mwaka nameze ngaharambiye nshika kwa muntu bavuga ngo hapfuye umututsi ngo hapfuye abantu nyimba ari ugupfa wapfuye umututsi yarapfuye umutwa yarapfuye umutwa yarapfuye ariko byose byarahenze twese tureba mu Burundi twubatse
igihugu murakoze
ntabyiriki ntabyizine
murakoze Jean Leca duhe n'ijambo Asmani Asmani mwiriwe neza muratwumva Asmani
ego ndabinda bumva
murase kibaza murase cyumvira duga ku ijambo
ikibazo cyane nagomba kubaza Jarike yavuze ngo umututsi yemera nagomba kubaza icyo risobanura umututsi yemera ko rwo arundi bwoko reka nshaka gatanu kibazo cya kabiri Jarike yavuze yuko igituma Abisha Adolphe ituma bamwishe n'abisha bikoma ituma bamwishe nagenda mubaze yuko yoba rero abantu bamwishe abazi kugira ngo izofasha ubutumwa izo kanyiza zemezo tuba bazi nkamubaza kandi igituma atavuze igituma bishe Kararuza atavuze igituma bishe Darius atavuze igituma bishe Samos atavuze igituma bishe Zedifirus kibazo kira gatatu avuga ngo ntaho nyabwoko yarya Abatutsi yenagenda mwereke ibintu bibiri byerekana ko ari nyabwoko y'Abatutsi mu Burundi cyambere kumagenekereza 11 kigarama yateka amakambi y'Ubujumbura abapolisi bacibera mu Nyakabiga baza guca Abatutsi kandi ntabavuga yuko abateye amakambi baba bagiye guca abantu mu Nyakabiga kuko Nyakabiga ari kunze abapolisi kuyaruha abapolisi nta hantu abandi bantu bari guca ya noneho ari mu Nyakabiga barabonye ko abapolisi baje kubica harimo nabo bazi babwiye n'amajambo mabi Kagame bari iyo batabara gusa bari iyo batabara ikindi cya kabiri cyerekana ko hariho nibwo Abatutsi mu Gisoda umwe hariho higwa
Asmani mudusubiremo neza muri ko muvuga ko ihonyabwoko ririko riraba
ihonyabwoko ryatangiye ririko riraba
Asmani uracuja mu bitabo urabe ikintu ihonyabwoko rivuga imbere yuko twokwemeza ku radio ya ijwi ry'America ko ihonyabwoko rikorera mu Burundi sozera ningoga
ikindi agomba kuvuga ihonyabwoko s'Abatutsi by'Abatutsi gusa ihonyabwoko genocide no kuvuga umugwi w'abantu rero nk'ubu hashobora kuba ari ihonyabwoko ry'abayemeza tubaziye manda harimwo umugwi yose aho turi Abatutsi ndimo kuvuga
murakoze Asmani reka dutangure duhi jambo umushya ntahe Kefa kuko telefone yiwe yari yacitse agira icavuga kubishikirijwe na Jean na Asmani ibyashikirijwe na Gérard na Jean-Luc nibaza ko mwari telefone yanyu yari yacitse murashaka kugira ico muvuze kuri abo bashinga ntahe mumvise mu kanya kanyuma mushinga ntahe nibize
ema dutunga tore telefone yari yatuye ja ntabizishe bazije kuko nitegereje yashikije ibyumviro byiwe avuga ko ashimira wagize myerekano yo kumufasha avuga ko bisa n'ifratori umuti nuna ko tusa n'abazumba kumuhatira ariko Asmani yavuze yuko hariho ihonyabwoko iko yakorerwa Abatutsi mu nyuma acavuga ati hari ihonyabwoko iko ikorerwa abantu bose barwanira ikintu cyato cy'umukuru w'igihugu harimo Abahutu n'Abatutsi urumva yuko nawe nyine bizwi ko yavuga ubwa mbere hoho yivuguruza inakavuga ngo ikorerwa ubwoko bumwe hane kavuga ko atari iz'ubwoko ari ihonyabwoko rya politiki isimbura yuko mu magana make icumi washikirizwa ariko hatwumva nuko aya majambo ashikirizwa ari mu rukurikirane rw'ingendo y'abanyepolitike bakeneye gushikira ubutegetsi badaciye matora barakoze ibitari bike mu gihugu bagira imyerekano baratera mu makaritsi hamwe baratera makambi barabura giza seni barabura giza kukasyonere zose byaranse ubu rero bahise n'intumero guca mu makungu aho hamasoka maraporo nubwo ko ari ibinyoma narabonye raporo yagizwe na komite contre la torture twarayiyamirije narabonye yafashe na conseil de securite kurungika abasirikare abapolisi mu Burundi ubu nawe ko arabazi yuko himirize kwigwa zerekeye Burundi muri komisiyo ya drone baca bazana aya maraporo nagomba muzumara ikintu gikomeye hatangura kuvuga y'amashyirahamwe avuga ko yo ni igipimo cya 10 ku gihugu mu nyuma cyaza abahinga bakagira raporo iyo raporo iheze uzobanye politiki yasohotse batangura gusaba ngo nihabeho ibihano birakura inteko za makungu inteko z'ubururu z'imakungu zitane yafata ibihano bikomeye bakaca baza gushyiramo n'izi biganiro ibi rero byerekana yuko aya maraporo yose n'ayamajambo yose ashyikirizwa atari amaraporo y'ubuhinga atari amaraporo aronda kuronda agati akazi na muntu mugabo ari nk'uburyo bwo kuremera abantu bakunda amahoro na demokarasi ngo bemere ko mu Burundi habaho kuja ku butegetsi bidaciye amatora tubona tubwira abatumva yuko iyo nzira itazopfa ishobotse barafashe inzira y'ijambo abenegihugu tuzoyigumako ntituzoyivako ibibindi byose by'amaremerenkanya n'ukuri
Jean-Luc ndi kumwe nayo mwishure ibibazo cyane cyane byabajije muri Asmani mukanya gatoye cyane rwose Jean wewe nabonye ashima cyane rwose igikorwa mwatanguye mu majambo make cyane rwose mu gice muvuze kubyashikirijwe na Asmani ibibazo yashikirije
kandi tukaza kuri Jean ikibazo yabajije yatanze ibyiyumviro ndetse aradushimira kubyo twakoze hanyuma icyo nakongera ko ni uko burya igihugu cyacu niyo mpeto ya twese ubyemera cyangwa ubabihakana ukabura umurundi nk'uwavuga ati ndi muri afurika diside ni ukuvuga igihugu ubwiye ukagitukisha ukagitera ibyatsi ukakivuma bizogukurikira ni ukuvuga inzu dusangiye twese abarundi mu Burundi wagituka ni camye kibaho kizokwamaho wabishaka utabishaka kuko ikirundi mu Kirundi niyo nteto yacu rero twagomba tumubwire neza yuko hariho umugani bavuga bati hariho muri Bible bavuga bati umwana w'icangazi yarapfuye iwabo ati kumbure mbayeho nabi asiragenda agenda yangara gusaba indaha ariko yasanze iyo yagiye atariho yorohewe rero mu nyuma yagiye asubira iwabo arabona ko atahandi yokura uburaro n'uburamuko bashobora kubaho neza atari iwabo naco gituma tuhanura abantu bose batumviriza abantu bafise ingendo yo gucafuza igihugu cy'u Burundi ko bohindura ingendo nayo uwasumani yambajije ati wewe warapfutse yuko umututsi wiyemera je nibaza ko atoba yaranyumvise neza nta mahamwe naba navuze yuko ndi umututsi yiyemera si n'ubundi bwoko icyo nta n'icyo napfutse mu kanwa iwanje n'ibintu bijyanye n'ibihuha barabishyize ku buhinga ngurukana bumenyi ariko ibyo byose ntabyo nigeze mvuga ni cya bihuha aho abantu bafata ikintu utavuze bakagiguhomeka ko nayo yavuze ku byerekeye bijyanye ngo n'ibintu bibiri byerekana ihanyabwoko jewe ndatse neza ntakeka abagiye kwigaragambya kwiyamiriza icyo bise ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu bari abantu b'ubwoko bwose nicyo yumenya n'abashatse gutembagaza ubutegetsi kakagwi k'abasirikare bari bubahije ubwo bwoko bari bagizwe n'abajenero b'abahutu abajenero b'abatutsi ninde muri icyo gihe jewe nushima ari uko ambwira ati bigaragambye bwari ubwoko bumwe hanyuma kandi ikindi cyo namubwira ni uko n'abagwanije abo bantu bashatse guhirika ubutegetsi bwari ubwoko butandukanye
ego me
icyo gituma rero umuntu
Egome leka mumhe inyishungu fingofi moshinahe Jean Luc ndabona kanya ka tujanye leka duhi jambo na Patrick Alinde ku mulongo Patrick muri weneza
muri weneza
mwili weneza murafite kibazo murafite cyumviro yego
ngirango nazi kumukuri ni kubazo n'ererane
yego
ubwo nibaza ko nakurikije kiganiro numva ko beba ahiri bashimikira cyane ngo kuri jenoside iyo byamba jenoside ariko bibaza ko bamwe raporo neza ko yanditse ntibavuga ko iri kiraba ahubwo bavuga ko ishobora kuba mu gihe bibandanyije uko bimeze ariko no kuvuga yuko hariho ubundi bwicanyi buriko buraba butaragera kuri jenoside ariko buriko burajya kuri jenoside ubwo bwicanyi rero ntituzi ko mu Burundi burekuriwe iyo buriko bukorwa n'abatwara abategetsi yuko bwaba burekuriwe mu Burundi buri nyuma y'amategeko uko n'aka mbere aka kabiri yashikiriza no kuvuga yuko jani karabuze ngo umwana w'icyangagi ngo yaratinze aragaruka bibaze ko n'abagize ubutegetsi bigeze kwangara ariko baratinze baragaruka igikuru ni uko abantu bosubira imbere kubaka igihugu hanyuma ibyo bindi bibatandukanye y'ubwoko n'ibindi bakabyegezayo ariko abantu bagakurikiza politiki nziza yo kubaka igihugu
aho aho muvuga co kimwe na Jean Luc ikindi Patrick muvuze ni uko nta bwicanyi na bumwe bukorwa na leta canke bukorwa n'umurwi wariwe wose nta bwicanyi bushobora kurekurwa eka ubwicanyi bwose buba ari ubwicanyi mu kanya abashinga nta baragira ico bavuze reka reka duhi jambo na Claude Claude mwini weneza murafite kibazo murafite cyumviro
kibazo narifite cyangwa cyumviro mfise ni kuri bari ko baravuga bijanye na genocide mu gihugu cy'u Burundi zibanze neza genocide yabaye no mu Rwanda uko byari bimeze nibaza uko byagenze nicyo gituma bita ibiriko biravuga kuko ari genocide ubwo se cyo nosabira igihugu cy'u Burundi icyo nasabira igihugu cy'u Burundi ni uko byatubayeho bitababaho
Claude muri mu Rwanda
turi mu Rwanda
yego me duka ku ijambo bandanya
kandi nkasaba n'abanye politike babo ko babasha kujya hamwe bakaganira ku cyaha umutekano igihugu cyabo cy'u Burundi
murakoze
aho ngaho niho umuti w'ibibazo byose wabasha kuboneka nayo kujya impaka baganira umwe azana amadosiye ashyira ku wundi undi azana amadosiye ashyira ku wundi ntabwo ari cyo gisubizo
murakoze Claude reka duhe ijambo reka dutangure kumushyira ntahe n'ibizi kefa yishoreye ku byashikijwe na Patrick Claude wewe atanze impanuro nziza cyane rwose avuga ko komekera eka kwagiranya ivyaha atari ico kintu kizotuma abarundi batera imbere mushe ntahe kefa nibizi mu kanya gatoye cyane rwose ku byashikirijwe na Patrick Claude atanze nk'intererano
murakoze cyane ku byashikirijwe na Patrick yavuze yuko atanya bwoko rikorera aba mugabo ishobora kuba ngo ibintu bibananije ko bimeze twebwe tuko twabyitegereza iyo zari umuko zari bimeze mu ntango iriya ni gumuko hari gushobora nari kuba mari tutazi ingene angana mugabo abarundi n'inzego z'umutekano zo kwivuna basi barabaye magabo barabuhizamwo uwigoswe ko buraba ico gihe ku buryo ubu nibaza yuko ubwo ayo makenga n'ubwo bwoba atabiriho mu gihugu c'u Burundi Claude yavuze ikintu gikomeye ati abanyepolitike nibaganirire aho ingene uguma aho ariho amahoro arama aba nabwire ko ibibazo byatangwe kuko mu Burundi hari icyo twokwita singendo kivuga mu Kirundi muri mu departi politike imigambwe ihuriramo ikaganira n'ubu niko nababwira mvuye muri iyo nama siguye yuko rebanye imigambwe baganira barondera ingene amahoro yogaruka iruhande yiza rero n'ibiganiro kuri hano mu gihugu cy'u Burundi bihuza abarundi bashikira zo bibimbira kugira ngo haboneke amahoro arama ibikorwa rero bikubira kuba kugira ngo aba bantu batagomba matora bamaronda gushikira ubutegetsi baciye mu mudugararo turabe yuko izawe tubandanya tugahumuriza rero ariko baratwumviriza bose ko ata risque sino kizwe mu kiguni cy'abanyabwoko ihari mwarabonye abarundi bose babishikiriza berekana yuko ibintu byo batsindura nziza ngahumure rero nta abanyabwoko y'abasengera bariya
ego mwe namwe Jean Luc ndi kumwe nayo ku bibazo ikana n'icyumviro cashikijwe na Patrick mukanya gato murakoze
cyashikijwe na Patrick nshi mukenzanje kese yayivuze nk'icyo nakongera ko nuko ibijyanye na jenoside benshi nk'uko yagize Claude ntibayizi jenoside hani n'umugwi w'abantu uho n'undi mugwi batandukanye none ngaha mu Burundi icyo kintu nibaza yuko tutoshyigikira ururirimbo cyangwa ngo cyane mu kanwa abantu bo kwiga bagakosora imvugo bakaraba ibyo bapfa kuko icyo bapfa si Burundi basize ibindi bapfa bakagerageza kubikosora tukubaka Burundi hanyuma igihugu kigatera imbere.
Murakoze Jean Luc muri iki gihe kandi rero hari ubundi munywanyi nibaza ko twoha ijambo mbere yuko nza ku kibazo nshaka kubaza Jean Luc Bizimana mwiriwe neza Hakizimana mwiriwe neza Hakizimana muratwumva
Hello
muratwumva duga ku ijambo murafite kibazo murafite icyumviro
Icyo nashaka guterera je nashaka kuvuga kuri ibyo bavuga yuko ariko arabihonya bwoko cyangwa atahonya bwoko rikora mu gihugu cy'u Burundi ngiye kubiraba abenshi baragikoresha bashaka gushika ku nyungu zabo tukaraba cyane cyane tuvuze nko ku bantu batunganya imyiyerekano mu Burundi nizo ntahonya bwoko ririko riraba ry'abahutu cyangwa ry'abatutsi mugabo iyo bavuze ihonyabwoko nibaza ko atabari ubwoko bw'abahutu cyangwa bw'abatutsi gusa ariko ushobora gusanga ari aba n'aba baba bafite ibyo badahuriza ko aribo usanga bariko barirukana nako
duga ku ijambo musozere turabumva
ndiko navuga nk'aho mperereye hariho ugwaruka usanga bita ugwaruka rw'imbonerakure usanga ariko ruriruka ku bantu biteye ubwoba jewe cyo mvuga nshigikira cyategeranyo nibyo abahinga baragisize ahabona mugabo aho gutsimbira hejuru bagihakana bari kuvuga ati iki kintu basizemmo sico cyangwa bagatanga icemezo bati iki kintu koko bashikirije sico mugabo wabo nk'abahinga nibaza yuko bafite ico babikuyeko kandi bashobora kuba bafite n'iziyemezo bihagije rero ugusimbira hejuru batana kwibiraka ingo bimeze kuna kuriya nibaza ko atari cyo cyari kuza imbere
murakoze Hakizimana reka duhe ni jambo Frank muriwe neza murafite kibazo murafite cyumviro
yego je urabona nko kuri ibyo bintu by'imbonera kure urabona ubu babahaye umengo ububasha bwo ku umengo bajeje security gwa bajeje security wacu sanga mu ijoro bahuye n'umuntu baguma bashwana nawe babakubika atoza amahera ibitasi rero n'ibyo bintu byihonya bwoko ugiye kuraba nk'uyo muntu yigize ngo niwe agiye gucungera ibyo bintu kandi twarabibonya bwo turasaba ko Burundi bukwitunganya neza bakagira inzenya ndabona Imana kimwe hari n'icyo twosaba Imana ikore kwe rigarukira Burundi nayo dukwiye gusaba murakoze
Frank mu chaîne Jean Luc ndi kumwe nayo ikibazo cy'imbonera kure kiraraje ishinga abarundi batari bake ico kibazo mwebwe mukivuga kwi
kato cyumera kure ni kibazo twavuze hakigihe twari twaranditse ni kete aho tumenyesha ibiro bikuru ubunyamabanga sekretari jenerali de nasiyonali Ban Ki-moon aho twamwereka neza yuko aho imbonera kure bazifata nk'uko ari cyo novuga nk'imirisi zikora nk'amamirisi bakanazigereranya n'interahamwe z'abahutu z'i Rwanda interahamwe nazo z'abahutu z'i Rwanda murazi ko zakoze
barakoze abanyabwoko n'ibindi bitagira izina, aho bafata urwaruka bakarufata nk'ukumenga n'abahutu gusa. Muzi yuko mu mbonerakure abantu bose bazi yuko imbonerakure harimo ubwoko bwose, harimo ibitsina byose, abantu badasangiye amadini, harimo abahutu, abatutsi, abatwa. Icyo gihe hari haherutse kuza umushyitsi mu kino gihugu cy'u Burundi, hagejwe ho komiseri z'inasiyozini ho komiseri z'inasiyozini hagejwe by'agati ya kazi na muntu zete rat useni, aho yavuga yuko imbonerakure yuko ari mirisi. Icyo gihe rero twaciye twandika iryo kete, turanamwereka neza yuko imbonerakure ari ubwoko butandukanye, hari imiryango itandukanye, ndetse turatanga n'urutonde, turagira ankete yuko twerekana aho imbonerakure zerekana amazina, zikerekana ubwoko, zikerekana n'ikomine zivamo.
Ariko Jean Luc, imbonerakure ziri mu bwoko bwose, igihambaye n'uko zidaturubika abanyagihugu cyangwa zitaryoza agateka k'abanyagihugu, si kuvuga ko zoteza kuba ziri mu bwoko bumwe, ko arizo ko ariho bwoko zokora nabi mu kanya gatoya cyane rwose.
Icyo rero icyo cy'imbonerakure, ntabwo rero imbonerakure babonye umuntu umwe cyangwa babiri yakoze ikintu kitaroranye, baca bagiriza yuko umuryango wose imbonerakure aho ziza zikagera, ibiri mu munge n'iri ngozi ko zakoze ibyaha bimwe, ari uko babonye uri mu yigi akoze akantu.
Mbega
uri mu yigi yibye zoca byageze uri mu
muntu,
icyo ni cya bindi by'ibihuha, bya bindi byo gufatanya. Icyo gituma twafashe iya mbere kubwira twiyamize ibyo bintu bace barafatanye bakanaka ko akoze ikiyi, bica byagizwa abantu bose.
Reka duhe ijambo n'ibizi kefa
ukwiye gusezerera.
Reka duhe n'ijambo n'ibizi kefa nawe nyine agira icyo avuze ku icyo kibazo gitema kinga abatari bake cy'imbonerakure mu kanya gatoya cyane rwose, ko ndafite ikibazo nshaka ko mwishura uko muri babiri imbere yuko turangiza ikiganiro.
Murakoze cyane kuri iki kibazo cy'imbonerakure. Nta madamu national kibazo kuko imbonerakure z'urwaruka uri mu ngano y'imfedeni yakure y'igihandadaye, ariko nama numva abarongoye umuganda bavuga bati nta mahamwe twe dutuma urwaruka rwacu gukora ibibi, ukoze ikibi akibazwa ubitsiniwe. Twebwe rero muganga usanga Federo nyakuri twarasabye duti umuntu yobona igikorwa gikozwe n'imbonerakure agasanga afise ordre de mission yahawe n'umuganga kuza gukora icyo kintu, cyaka tuzanira icyeganyo cy'inama aho umuganga cyangwa imbonerakure urwaruka kanaka bagize inama bati yende mukore ibibi, twakoze nimubituzanire imigambo yose ihagukire izo bintu.
Kuko
nimba ari umuntu ugita icyo wakora ikisayikiriya bazagiriza imigi kanaka, nibaza ko ngaho umuntu akoze ikosa warikorewe
mu gusozera
akitwarira umuntu ntaze gufata ko ari umuntu wose abantu, kuko izo bita globalization
ibintu bitemewe. Reka duhe ijambo Jean Luc ndi kumwe nayo mu kanya gatoya cyane rwose. Muri iki gihe twavuge ko abategetsi bajejwe inama igira 33 iriko yihweza agateka kazi na muntu, ikintu mwoshikiriza abari muri iyo nama ni ikihe? Amasegonda 20.
Ikintu twabashikiriza ni uko bwa mbere na mbere botahura ukuri kuri mu Burundi yuko ataho nyabwoko mu Burundi, n'abarivuga inda zabo inyungu baba bafise bakirengagiza bagonze gucasuza igihugu cy'u Burundi yuko kiko kiragira iryo hanyabwoko, tukanabaremesha yuko muraze hirya no hino igihugu nyabagendwa bashatse bahashike batubaze twongere tubishure tubahe umuco.
Reka duhe n'ijambo n'ibizi kefa nawe nyine ku musozere mu kanya gatoya amasegonda 20, ikintu mwoshikiriza abari muri iyo nama ni ikihe? Amasegonda 20 nturenze.
Twebwe twosaba abari muri iyo nama ahubwo yuko abarongoye cyane cyane iyo mugwi bosaba inzego zijejwe umutekano hamwe n'ubutungane basere ntashe bigashigikwa cyane
musiye na hehe nibizi kefa aha niho turangirije ikiganiro turagushimiye cyane rwose ku kanya watoye turagushimiye nawe Jean Luc ndi kumwe nayo turagushimiye ingenieur adufashe mu ngiya bw'ivyuma tukabadushimiye na Fatukarara idufashe kwigiranya ikiganiro turashimiye kandi abatekamo bakaduha ivyimuro vyabo n'ibibazo vyabo turabashimiye mwese mugira amahoro n'umunsi mwiza umugoroba mwiza.